Ri, Mizu de América. Mizu de América, Rivanda, Nyakubashiki, Zivigani, Rovdar, Yomakirundi, Nomakinya, Rwanda, I Washington, D.C. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu tubafitiye muri aka kanya.
Ubona nyine aza yikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye, ariko afite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu Mutara.
Uwo ni Madame Francine Wantege, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa, sekitori ya Mwogo, mu karere ka Bugesera mu Rwanda, avuga ku ubuzima bw'abarekuwe bahora bafungiwe ibyaha bya jenoside. Tubafitiye n'inkuru ku rubanza rw'ikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega mu Burundi, bwungururijwe ku w'Imana itariki 10 kuno kwezi. Ni ikiganiro turafitiye kandi n'ikiganiro muri Kirukuri. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho urubanza rw'ikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega bwungururijwe ku w'Imana itariki 10 kuruno kwezi. Mu byo bagirizwa harimwo gusuzugura umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'ubutungane n'abacamanza. Ikindi bagirizwa no kugumuka no guteza umutekano muke mu kuba intambamyi yishirwa mu ngiro ry'urubanza rujanye n'amatongo. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Mu Rwanda rufite nimero RP 143 akarongo gatambitse JIT RMPD 42 90 akarongo gatambitse ne D J na D, aho mushikiriza manza yashengeje Nizigama Chantal na Hatumimana Odeta, bose bakora muri senare y'intango ya Cankuzo. Bose bafashwe tariki 6 za kuno kwezi ku mutaya w'umushikiriza manza mukuru akokira senare y'ingurudzi ya Gitega. Ivyo abagirizwa nko biboneka ku rupapuro bahagarika ni bitatu kugumuka. Ico naco umushikiriza manza akavuga ko giterekanijwe n'igitabo ngengavyaha 389 akarongo ka mbere mu gitabo ca kabiri. Ikindi cabagirizwa no gusuzugura umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'ubutungane n'ubucamanza muri rusangi. Ico ca naco umushikiriza manza avuga ko giterekanijwe n'igitabo ngengavyaha 396 igitabo ca kabiri. Icaha ca gatatu bagirizwa no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu, ico naco giterekanijwe n'igitabo ngengavyaha vyaha 396 gitabo ca kabiri. Nyene bamaze kurenguka sentare n'abagirizwa bemeranijwe ku mwidondoro w'abagirizwa, maze ibaza nimba biteguye kuburana. Abagirizwa bose uko ari babiri bavuze ko batiteguye kuburana, babwira sentare ko vyaba vyiza bahawe umwanya wo kurondera ababunganira. Ku gisabo c'abagirizwa umushikiriza manza yabwiye sentare ko ivyo abagirizwa basaba bitagira ishingiro na gato, kuko mu mwanya w'amatohoza imbere y'umushikiriza manza bemeye ko atabunganira bakeneye. Abagirizwa bongeye gufata ijambo bavuga bati erega twebwe duhagarikwa ntitwibaza ko ibintu bizogeraho bigeze, kuko no gufungwa ntitwavyibaza na gato ko byokunda. Sentare imaze kumviriza impande zose yungurije urubanza ku munsi w'Imana itariki 10 za kuno kwezi, itegeka abagirizwa ko bashoboye kuronka ababunganira. Sentare yabwiye abagirizwa ko urubanza bafise ariko ibiriraho, kandi nimba ku munsi w'Imana batazanye abashingwa manza ataka buze urubanza ruzoburanishwa. Bamwe mu bakorana n'abo bacamanza bagirizwa muri sentare ntango ya Cankuzo bavuga ko abo bakenyezi boba bagirizwa kuba barabaye intambamyi mu ishyirwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo. Urwo rubanza rwashyirwa mu ngiro muri komine ya Cankuzo mu gihe hari isekeza ryo kuburanisha imanza no kuzishyira mu ngiro mu buryo bunyaruka. N'isekeza ryari ryatangujwe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu ari kumwe n'umushikiranganji w'ubutungane mu ntara ya Cankuzo mu ntango zinondwi turimwo. Ico gihe nyene gasosi ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yagabishije abantu bose bobangamira ishyirwa mu ngiro ry'imanza ryaciwe.
Dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe atankuzi. Abanyagihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera. Umucamanza wese azoja kubiri n'amategeko azohanwa bikomeye. Dukaba duteye akamo twongeye dukebura bene imanza zikurikizwa zihinyuzwa canke ziburanishirizwa ku matongo, kubahiriza no kubaha sentare mu kwitaba isango bazoba bahawe. kandi bakagira inyifato ibereye imbere ya sentare kugira nayo irangure igikorwa kizoba cyabazindukanye neza.
Iryo shyirwa mu ngiro ry'imanza mu buryo bunyaruka rifashwe mu gongo n'umugambi ujeje iterambere ku isi pini igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru mu Rwanda. Muri iyi minsi avugwa igitigiri kinini cy'abari bafungiwe ibyaha bya jenoside bariko basozera ibihano byabo. Basubiye mu buzima busanzwe bakora umurango nijoro kugira bashobore gufasha abandi banyagihugu mu iterambere. Ijwi rya Amerika ryagendeye abanyagihugu muri sekitori ya Mwogo mu karere ka Bugesera mu Buseruko bw'u Rwanda, basanga mu gihe gito bamaze mu buzima bwo hanze bamaze kwiteza imbere. Ibyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumtakaboyi.
Muri iyi minsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze kurangiza ibihano byabo. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abantu basaga 120 nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri jenoside. Nyuma y'imyaka 24 jenoside ihagaritswe, abasaga 90 barafunguwe, bamwe basanze ari abere, abandi bagenda barangiza ibihano byabo. Ijwi rya Amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba, nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda. Gashumba Yonasi ni umwe mu baherutse gufungurwa, amaze amezi 3 afunguwe, na musanze ari mu bikorwa byo gusana inzu ye yasanze iva cyane. Gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo.
Nanye mfite inka hano nsanga barazigurishije, n'indi nahasanze ikimasa ndayigurisha, nemera ndagura amabati. Manzira nasanze imusozi ibishyimbo ninjye wabihinze, na araje ndahinga ibishyimbo bireze ndamwongeye yifashe neza. Ibi byose nasanze yayifashe neza cyane, hari inka namusigiye izo nasanze zuzuye urugo, hari abandi babiryaga bakabasindamo bakayarara mu bubari bakarara hose, ariko ntabwo yigeze abikora.
Hirya gato yo kwa Gashumba naho hatuye umusaza Murima Gaspard, nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye. Afite iterambere rigaragarira amaso, afite inzu nini y'amabati, afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu. Yabwira Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse.
Naje nyine mpita ntangira akazi ko kubaka. Nasanze urugo nyine nakuye ku nsina nasanze acitse, nkongera nkavugurura nkatira bundi bushya.
Ndabona ufite amashanyarazi, byose ni wowe wabikoze umaze kugera hano?
Ibyo ngibyo nabyo mbikoze vuba aha ngaha, bitewe n'akantu natanze nanone nkabonye udufaranga, ntabwo kudupfusha ubusa kugendana mu kizima nkoresha ibihuburyo nyine. Ngoje cyane abaturage nabo banyakiye neza. Ndakubwira nti n'abantu barakoze jenoside ngamba nabo mpora nabo tukaganira.
Imiryango yagiye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze uyisangana akanyamuneza. Umugore wa Murima, umukecuru umaze kugera mu zabukuru, yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa.
Numvise umuntu ashuhuje, noneho ndakomeje ndicanga tuje nti uwo muntu ushuje w'umugabo muri iri joro aturutse hehe? Abantu basigaye ko turika tuherekeranye turi iwariwe. Turahekeranye rero ubwo inzu yari iri ahangaha, irembo ryari hehe? Nuko dusohokere dusanganiwe, turamuramutse asanze tunaburayeye, ariko turiyeranje dushaka ukuntu twamuzimanira. Buracya mu gitondo rero akambwira ati nta saha yanjye igomba gupfusha. Bwarakeye mu gitondo ajya mu rutoki, hari inkonyakazi ikonyora, nanjye nkaje inyuma nkamufasha tugahinga, atera uducinya turera. Niyo ngiye mu buri ntabwo nikanga umuntu waza kumpohotera, gukomeje ko ndi kumwe n'umutwari. Ndishimye pe, niyo napfuye ndumva nta kibazo.
Ujya ubasha kumushakira kangwa se umutware nyine ngo umwiteho?
Yababa da shobuka kamase turakabika mu kavito tukagasogongera. Nta nzara nta nyota nta gahinda afite.
Nubwo hari abasuye mu miryango bakakirwa neza, ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibyabo imiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira ahandi kubera ipfunwe ryo kubana nabo biciye. Madamu Françoise Wantege ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Bugesera, yemeza ko abafunguwe bakagira amahirwe bagasanga abagore babo bakibategereje bakomeje ubuzima neza. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kinini cyagizwe n'abagabo bafunguwe bagasanga abagore barasize urugo bakajya kwishakira abandi bagabo. Uyu muyobozi asobanura ko hari n'abandi bafungurwa bagatinya kongera kubana nabo bashize bahekuye bakajya gushaka ubuzima mu tundi turere tw'igihugu.
Ubona nyine aza yikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye. Ariko afite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu Mutara. Ikindi nanone mbona hari ni nk'ipfunwe ko ahantu wakoreye ibyaha n'ubwo ndabireze ukanemera n'icyaha kubuhura n'abantu wakoreye ibyaha wiciye abantu ukabona nda nk'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho wamwiciye umuryango wamusize ari nk'umukecuru aho ngaho utagira umuntu n'umwe mu rugo kandi yarabyaye yarafite n'abuzukuru nabyo bikaba byabatera ipfunwe cyo kuvuga ngo ntago na muri uwo muryango.
Imibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 60,000 aribo bafungiye mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Muri aba abagera ku 30,000 niwe basigaye bakurikiranyweho icyaha cya Jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte?
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, uno mwanya w'ikiganiro muri Kirukure.
Urukuri. Nagomba mbanze mijambo mufasoni kadede nukura munzi chane gusumuko mumuzi.
Mwakote kumijambo muhisi zibera ndamuzi chane kuko yarurunganwe. Mbuto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshye. Ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga kirekire. Ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamumaje rwose.
Mureka, mureke rukuri.
Cyo ibintu kadede yagiye kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Gusa kubera yavuze ko hari ibintu zibere yagiye gizibanga.
Oya sharize, nawe nibishyire mu kibanza cyanje.
Ibyo bintu shabireke.
Sishobora kubireka. Ahubwo ngira ndabirondere n'ibyo. Uzobirondera mpaka ndabitore. Menye ukuri ko ndi umuseruko cyane umurenge. Menye na papa wawe.
Zavuye bigenda gute?
Yo! Wambuhungu! Cha! Tumubwira yaba kuhaje kumenya kusubira. Urabona ngi mu makiti.
Mana we. Beba si ufre yanga gufata byacha bigenda gute. John, baba rya prema sinari nakubo.
Ahubwo ndumiwe.
Kuri sinari nakubo.
Rwamboye. Wewe ko kumbara gute. Ahantu hameze gute. Atani cross hari.
Numbaze bishari mu mutwe. Nokuri ni hamwe wibaza ngo umuntu ariko araraba kandi atabone.
Eh sinari nakubonye. Sha, auri wimezo. Aumezo kurahizo kariki moto. Ukamadu wakemu jebiri umutu.
Beshi biri mu mutwe wanje. Ni batango biroroshye gukemura.
Ari kare kare cyangwa ukiye ukiye none mwana. Yego. Se cyo twa hehe. Je mwo. Eh? Akuri mwa singen.
Kana hari rondi ko mbiruka. Gira mandanye.
Ari kuri yo yo banzu kwa. Ari
kare. Banzu
banzu.
Aho imani
sinye gato banzu ngi. Eh? Icyo kintu cyo cyakwiruka. Eh? Icyo cyakwiruka nani giki. Hari wowe usanga umbe simari wowe mwami ndakubonye ku ifara yoraze kuba ari gutumye
wowe. Wapi wa? Wapi? Ah yibuvunye nico gituma ubonana ariko ndihuta.
Ibupfuye.
Ego.
Esha naho akumbisirinde bati.
Kamadirisha kamadiri ngaho je.
Ibupfuye.
Ndero rumuca. Sishobora kwemera kuguma mu mwiji. Oya.
Kan. Ibyo kwavuga ni biki? Ugiye kurondera umuco?
Aha. Eh? Urana kumbura uvyumve nivyo nyene. Ngiye bubunye kurondera umuco.
Jenny was a cop and guy. Was a cop and you. What's happening here? Eh? I wonder what you bring. I will send you over the gate.
The old lady, Sergeant, if they were one of the old men. How did you get no man with a woman? Kumbori Mungi Momo did. I'm
the Munichinogi. What is how? Who will we jim my gentleman?
Umano Jacundo, Mucho can in the office. John Denny Havon, John, the commander of the womb.
None of the good home show you called the roof for your house with the whole sang guys. I hope we can connect the Sunday. No, I'm ready.
Hakara na hujini na hujini na hujure njenga hujini. Ivi nivi kinyani ya kubgie kukora ka. Ulete kutisone na hewe. Tishuli cha chava zani.
Jeo sini sone.
Jeo sone.
Iziri kumi kura kuki na kugidiki jeo.
Kuna kugidiki jeo. We ahivjoa kisa tapju na.
Jeo na la kimi na gidi. Sinombe kitu muri kurangari rukokos.
Ivi yoba. Uiva za kwa chwa na inavi haru. Hewe, ninde ya kubgia kubikora mwo.
Jewe, uike zuwa nanda wikora mwo. Kani wangi sok.
Oh, kabula kwegiri mumara ikagose. Nha wunda ndiri yivyo baliwe wenyene. Wibaza kwa hainavi haru. Jewe no wikuru tanwesu za maso.
Mbebu hee na makikawa randzi miti. Uwoku mshwane na mwati.
Mumbaridi.
Jewe sina manda wakutia kwa wanu batu zirie kuna kajiri. Hanyuma mga hali. Oh, Niki Suma.
Jendi Gisuma.
Suma.
If I tell you, come and take
it. Oh, Suma.
Muhe, Anzu to the shower of Gabriel. What are Patiki, Dagan's a good?
And that. Ah, Hananahani TV, you are too many. Too many. No, in that carrot, that has to be your man. Now, we are now.
No, not some days. I can't generate.
Where were you and how wound?
Wambo
and Genetic filled a mass.
Muhe, oh, yeah. Oya nukuri kwa imani. Kila zila kwa agiri zumu nultamu.
Ewe nye nefabo niwa basa njinta na jinte ya. Ivi viyo wana inateguye kuzobi jimisi tanda tuyosu.
None ndakubaza imuhe.
He.
Kuberi kiwe wajije kwa niwe yati hizi.
None undi nini.
Ahani hosa angaru ngana ya vitu.
Eka na ngana ngako. Kare hose kubata hula wakura koza. Mhubu anwa ivi yo wabzi misi vili yose. Ubo utindi na kinda nshakira taru ufugusa.
Kama wani, na soni kama hei.
Hizo ni ziiki.
Kwa mtu ziri kura po.
Hivi iki.
Hivi ni mwaba ama wabu kakua wafasangi uusa vitani visamu.
Tuwe, ni jewele na giri soni. Change niyo watagiri soni to kuza kuiwa nga hakanda na bashiti.
Dagu sabze nusu ile kumbeshi. Jena wiyo wabu zao nari.
Yo wana nani diyangu.
Urangari uundi jesu
nukunza. Wewe nyene, niwewe nyene. Ugiru kinzari gitwe ni inde. Kwiribi yo wabu inde. Asu ziwa na kwari visamu.
Muhe. Na kusabze banzuri ndi.
Ndi ndi.
Ndi 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 chani ilani.
Urani. Ugo mbuwe kwa buwe muru chayabi ndi. Ababa nuliwa subiri yoba ahura. Gaha nabasi kwa chume yere.
Muhe.
Muhe.
Yasuki yoba ni mwakiri kila tababu. Hela wamu.
Iti.
Kwa honi.
Ya.
Niki yoba ni.
Ego nukuri kwima. Bumila kaha wamu. Tindi wuna. Kutunu wakabunika.
Merci John.
Merci John. Nuna kufise naho nakira bashitsi eh ana nakira bashitsi aha
cha oya prem oya indabirize meza eh yagatebe mpayi ibintu sitsi pano ma komande mwayigize kwande
sinzi jewe ashike nakwizine izine ideja ekipe eh ariko
bash
buya nizi meza je ni ntebe awona je mbara
no no isi bintu byo gukomera cyane kudakomera cinda bayisketike cyuno ha ira ngene bipanze vime wapi ikugira ivumbi ribere inga bigenze gute
ntamenye nabahungu sanga tutaba twose bo ntashoje kumubwira subire muri twaje muri pause
ego vima ibintu ngibi no kuzura byibuka Harashobora kuza abakuru batugendera ugasanga turamaramaye.
Awe.
Ha? Oya vema. Ubirabe franchement désordre nta kuntu vema.
Yego.
Okay.
Nok, nok.
Meka turabiza kazi. Ese
wifuza ko ndabereka?
Oya turabiza kazi.
Yego. Kwa situation financière chanque bilan.
Oya, oya, unyereka byose byose. Ni bya audit, no bisiga inyuma. Ntegerezwa kuba a jour muri byose.
Ibindi byose nabifise mugabo nta audit cyaba.
Mbona harimo nk'abantu bahembwa menshi kandi atacu bakora yera abahuyu aya mafaranga yose muyamuhirije
uyu
sasa to
arakora
akuri
na mwaba kaido charge yimwe
mbona afashe ituma ronka yanga cyane oya nizi document zose ndazitahana ninaronka kanya ndaza kuziraba neza nitonze ibi bintu eh amahera ni menshi no
mabuje document kuzitahanjye
kubera
sasa murazira byanganye je mutumva batana murisho
oya kubera iki ntazitahana none c'est mon droit ise ni bihe murisho ndamwaza ndamwaza ibihe nacho ndafise umwanya ukwiye nibaza ko nzosubiza ibintu mu buryo
yo bale kaya tapay huli mga naup
pero huli na machi kenyere tsakose gila ngono kufisa yun
oh ya prepara kanwe
kutwe mo
ya nuko yike jeteo yiru kako
kena gila ngono hindi ah ito nisho chariko chila tumu tuwe nga nari kubabara iya watuwe nguhaze
oh ya kamsa na watayi mgoo kuberi zan kweru hawa kula bazuru kuberi kiyo oma
hewe barazo subira wa yerele tzingaha uwe ahalibi yoba vyanji barabe kuna zoi kerera
uwe mba chino jia mga wangiru si mbile kwa mbuzi zubusa
na mbuzi zubusa gute aya marushwa tulimo naru haraba ya fise mo
naone nubo niwa wanyikuwa kura muhoro
na muhoro busa gute
wanyikuwa teo ya kuili vijema
ni choki mwe wose atariwe ni mwene wawo tijia koko sivo baati izani
sha utara jeneza wewe ugeru hey. Ukinzari kia upkishi pkawe pkawe mwote uja mwanzida
Uwe, iyo hafuguni habe wewe, katika kashu wa hona mgo, wali wakagie mgo kubeliki.
Umbe mbasa mgo, nono shaka kukia ngito na kiti, kane wala wanyipari vipi.
Takwisati.
Ushaka kubangaji.
Uwe, takwisati shafunderi, ahara inzara, hazindu kinziko, kamilu kwenye mwete.
Oya wangu, ubuje na wanyikotaruko mkwe kukenda.
Mkwe kukenda guti.
Nane na haja, tiwa mara mayosanze, wale kumuhoro.
Mama horo shanda kuhisati. Wewe kutibi yo babi hibiri kafunderi kumusi Icho kinumbari choroshe
Oya si joroshe mungabo Nata tuliko tajifata muna rukavisi
None ushaka tukifate kuti Chewe mbele mbo na duse kaya do sana mafuye
Wapi kuwe kidopo Chewe naji yungiri Sanga na tukwe tulasini
Uti kikafunde Haha tuwahu nze kuwera kufina Hili nika tuwazi iteni
Oh iya mungabo na agi nzoche tukuma Tuleza mavoko Tulakwe kuhonde nzoche kukukora kugira tubeho
we kasha kwitwenga murano mahanga y'ubuhungiro ubone umuntu yokora iki
oya ntivyumvikana ko twokwitwa n'inzara kandi bya maboko
dukomeye ese tugeza kurabi cyo dukora kandi cyo kunda
none cyo ndagukundira wa muhungu we ukumba wire marema naho wubugira uhere
cyamahere urakomeye urafisi nanje nuko nabandi nuko none tuguma tuburuka ngo turishwe n'inza
iki ngufu turabyifise mugabo asha simbure cyo twukwana aho twagukorera namba
hazoboneka nta kidashoboka mwe gusa nimuze duhaguruke tuje kuguma twicaye tutari bimu
karibu niwinjire naguhaye karibu umuntu
murakoze ndagize yambo masa
yambo neza
murakoze kunyakira
yego niwicare ngaho gatebe
murakoze
erega ngaho nitwigera twanka kwakira abantu kuko turabakunda
mumeze nkaho urahamu yakiriye abashitsi agasanga yakiriye abamarayi
twebwe twaratahuye ko kwakira abashitsi ari umugisha none tugufashe
ukuntu umunyakiranye akanyamuneza ndazi no kumufasha murabafashe
ego ari bishoboka nta ngorane turagufasha none wifuza iki kandi burya sinakumenya urambabarira
oya nimwe wamenya simba ngaha gufi narondera mama Marigoreti yahora arongora ino rero ry'impfubyi
urondera sœur Marigoreti
eko
mwirukana ryane
arahetse igihe kitari gito mperuka ari warongora ino rero none ntagikorera ngaha
none wamuronderera iki nimba atari ngaha natwe ngo tugufashe
yo ntagikorera ngaha none wari he nokuri nari ndamukeneye cyane
oya nta ushobora kuroka yari itavye imana haraheze imyaka 10
yo yari itavye imana
yego
none nk'ubuce ndabigenza gute
none gakibondo wamuronderera iki kutambariye hari icyo nagufasha
nuwari yantumye kumubariza ibyerekeye umwana yitwa mwami yigeze kuba rerewe ngaha sinzi ko mwofashe
aho bihava bitoro kubera twebwe dutanga amakuru ku muntu tutazi mbabarire cyane
yo ndagusavye mfashe masa nuko uzo gukoze cyane
oya nukuri aho ntiwirigurigora kibondo ntakuzi ntaco ndakubarira niyo mategeko yo ngaha
urumva amase uyo mwami mvuga ni jewe mumbabarire byango ikuntu nivuka
ni wewe nyene
yego ni jewe
ntumbesha gakibona
ni kuri ni jewe mase
oya zana ndabi bikuranga niho ndabyemera
akira ni kuri ni jewe
none wewe warerewe ngaha
yego
none gutagarutse kuturamutsa gasha
byarangoye nacenja guhiga ubuzima rusangi ntibyakunze kungaruka kubaramutsa
oya ntacu igikoro nuko mbona umeze neza none wahaje bigenze guteka mwana
ntacewe ntabyunze nibyo narinje kubaza kugira amenye uwanzanye ngaha
aha rero gakibona uraza kumbabarira kubera ko jewe icyo gihe seho nari reka ndabe dosiye yawe
muzoba mukoze n'ukuri imasa kuko nabayeho ntazi ibyerekeye ababyeyi banjye narinzi gusa ko bapfuye
ngiye dosiye yawe ndayitoye witwa mwami hepita
ego niryo nyine masa shaka mu ndabiro wanzanye ngaha nimba n'ababyeyi banje banditse mubambwire
sha ibyo bintu kumenga ntabirimo handitse ko bagutoye hafi y'inyinjiriro gusa
none uwanzanye ntiyanditse
oya handitse ko batamenye uwagusize hano hantu ngira yo bari mama wawe yabigize yinyegeje
none masa nta kindi kintu na kimwe ushobora kuvuga ku babyeyi banje ubona ngaha
oya kibonye iyo ni wowe wibaza ko ndiko ndakubwira
naba neza amazi ni ukuri ndabi
ni ukuri ni wirabira ababikira ni bo bagutoye ukira kayoye wihangane nta kundi
radio ijwi ry'amerika i Washington DC kumusi w'Imana mu kiganiro muri sanga tuzovuga ku gikombe cy'isi yose kigiye gutangura mu gihugu cy'u Burusiya mu ndwi iza tariki 14 z'uku kwezi kwa gatandatu muri ico kiganiro mu isanzwe kigenewe abakiri bato tuzorondera abakiri bato bakunda umupira w'amaguru hamwe no menyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru tuzovuga rero ku vyerekeye imyiteguro y'igikombe cy'isi yose tuvuge no kumahigwe y'imigwi imwe abatumire bacu bazababona ko izoshobora gushika kure tumaze tangwa rero muri cyo kiganiro ibiganiro rero twari twafitiye kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio Juvenile d'America tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira